Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi, tuzindukanye muri aka gatondo muri kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Naye mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3.
Benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga 2.
Bavuza abarundi benshi batagiye, ntibavuze abarundi benshi babyanze, bavuze ko ibyo bidashoboka. Tuba dusubiye inyuma cyane nk'ibirenge iyo gihe iyo ngingo yokwemerwa.
Abo ni Musenyeri Justin Nzosaba arongoye umurwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi, hamwe na muganga Yohani Minani arongoye Runani Senarede, bavuga ku cifuzo cashikirijwe n'abanyagihugu b'abarundi cyuko ibiringo by'umukuru w'igihugu byovanwaho mu Burundi. Ni mu kanya gato. Ariko imbere yaho, reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Mwaramutse abatwumviriza mwese. Leta ya Sudani y'umanuko yatangaje ko nubwo Riek Machar ari mu bitaro by'i Khartoum muri Sudani ahagwariye indwara yo mu mahaha, bitazokonona imigenderanire y'ibyo bihugu uko ari 2. Riek Machar, umushikiranganji wa mbere wa Sudani y'umanuko, akaba yari yavuye mu gihugu cy'iwahunze mu kwezi guheze, aho imishamirano itanguriye muri icyo gihugu. Ibyo bikaba byahuriranye n'intumwa za Sudani y'umanuko mu gisagara cya Khartoum. Intumwa zari zirongowe na Taban Deng Gai yasubiriye Riek Machar inyuma y'ikiringo cy'ukwezi President Salva Kiir yari yahaye Machar kuba aba kugira abe yagarutse mu gihugu. Ahmed Bilal, umushikiranganji wa Sudani, yavuze ko Machar atamerewe neza mu magara. Abamenyeshamakuru bakorera muri Sudani batangaje ko Riek Machar agwariye mu bitaro by'iperereza muri Sudani. Bivugwa kandi ko Machar yashitse muri ibyo bitaro avanywe mu mpisho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntango z'indwi, akaba atamenyeshamakuru yemerewe gushika ahagwariye. Muri Zambia, umugambwe uri ku butegetsi Front Patriotique watangaje ko Edgar Lungu yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze, atazobonana na Hakainde Hichilema arongoye umugambwe utavuga rumwe na leta UPND. Hichilema yari yasavye ko yobonana na Lungu kugira batorere hamwe umuti ibibazo byugarije igihugu, harimwo n'intureka ziri mu gihugu zadutse mu inyuma y'amatora. Frank Boyer, icegera cy'uwararongoye imyiyamamazo ya Edgar Lungu, yavuze ko uwo mubonano utazoshoboka igihe Hichilema atazoba arahagarika intureka zitegwa n'abanywanyi biwe. Umuvugizi w'umugambwe UPND usanzwe utavuga rumwe na leta yatangarije mu bimenyeshamakuru ko abanywanyi babo aribo babangamiwe, aho bavugwa ko bakugwa mu miduga bagahohoterwa ubuzima. Tubibutse kandi ko muri uyu mwanya sentare ijejwe ibwirizwa shingiro muri Zambia iriko yiga ibirego bya Hakainde Hichilema, aho yitwa yavuga ko atemera ibyavuye matora kuko yabayemwo ubusuma. Mu Butaliyano, ubutegetsi bwatangaje ko abantu bashika ku 159 ari bo bamaze guhitanwa na nyamugigima yabaye kuri uyu wa gatatu. Matteo Renzi, umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano, yagendeye uturere aho iyo nyamugigima yasinzikaje cyane abantu, araheza ashimira abaje gutabara. Renzi yagiranye kandi umubonano n'umushikiranganji ajejwe inyubakwa hamwe n'umuyobozi w'umugwi ujejwe gutabara abanyagihugu. Umushikiranganji wa mbere Matteo Renzi nta kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, yavuze ko atari umwanya wo kuvuga. Nyamugigima yateye aho mu gihugu cy'Ubutaliyano yatanguye mu masaha y'icyenda n'igice z'ijoro kuri uyu wa gatatu, ikaba yumvikanye mu gice kitari gito cy'akarere ka Umbria kari hagati y'Ubutaliyano no ku mugwa mukuru w'Ubutaliyano i Roma, ku birometero 150. Muhammad Daktala ni umunyeshuri w'imyaka 22 yaciriwe imyaka 15 yo gufungwa icy'amaso. Daktala ni umunyeshuri muri kaminuza ya Mississippi mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yafashwe ari kumwe n'umufiyanse wiwe aho bari bagiye kwinjira mu mugwi w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu muri Siriya. Jalen Young, umufiyanse wa Daktala, we akaba yaciriwe imyaka 12 y'agasho hamwe n'imyaka 15 yo gufungwa icamaso harimo no kuvugwa indwara zo mu mutwe. Abacamanza bavuga ko Yang yinjiye mu idini rya Kiislamu igihe yari ku ishure kaminuza ya Mississippi, akaba ari nawe yize umugambi wo kujana Muhammad Daklala mu mugwi w'iterabwoba. Daklala na Yang bafatiwe ku kibuga c'indege c'Mississippi mu bumanuko bwa Amerika mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'2015, aho bari bagiye kurira indege igana mu gisagara ca Istanbul muri Turkiya. Bari bategekanije kugira ubugeni bwabo muri ico gisagara bagaheza bakinjira muri Syria nk'abagiye mu rugendo rwo guhimbaza ubugeni bwabo. President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yatangaje ko igitero cy'abasirikare cyabaye kuri uyu wa gatatu mu buraruko bwa Syria cyari kigamije kwigizayo abagwanyi ba leta ya Kiislamu hamwe n'abagwanyi b'abakurde baturuka muri Syria kugira bahagarike ibitero by'abihevye ku mupaka wa Turkiya. Ibitero byo kuri uyu wa gatatu byari bigizwe n'ibikoho binini binini harimo n'indege z'ingwano, imiduga y'ingwano y'igihugu cya Turkiya ikaba yinjiye ku ruhande rw'umupaka wa Syria aho yari kwigizayo abagwanyi bihijya igisagara cha Jarablus mu kiri muri Syria. Umushikiranganji ajeje imigenderanire n'andi makungu wa Syria yaneguye ibyo bitero akavuga ko Turkiya yarengeye akarimba igihugu cha Syria mu kugira ibitero ku butaka bwa Syria.
Ayo yara makuru yo hirya no hino ku isi imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internete radio yacu voa.com, Facebook ni VOA Radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umurwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi CNDI waramenyesheje bimwe mu vyumvira abarundi batanze mu kiringo cy'amezi atandatu umaze ushinzwe. Muri byo harimwo kwibiringo byo kurwaho mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akitoza inshuro nyinshi zishoboka. Ni mu kiganiro umukuru wa CNDI yahaye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatatu. Ni inkuru dushikirizwa na Eloge Wirikaneza.
Umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi yabwiye amenyesha makuru ko mugwarongoye watunganije ibikorwa mu ntara n'amakomine y'igihugu hatari hake. Musenyeri Justin Nzoyisaba yasiguye ko baba bagize amahirwe yo gushikiriza ivyiyumviro vyabo mu kubivuga canke abanditse gusa, bose babikoze babanje kubicisha mu nyandiko. Musenyeri Nzoyisaba yanamenyesheje bimwe mu vya babajijwe bashikirije.
Benshi mu bari mu biganiro basaba yuko ibwirizwa shingiro ryoja hejuru y'amasezerano y'Arusha. Abari mu biganiro bose bavuga ko abahoze barongora igihugu batoje mu nama nkenguzamateka igihe batatowe ngo baje muri urwo rwego. Abari mu biganiro kandi basaba ko urwego rw'ubutungane rwoja ku rugero rumwe n'urwego nshingamategeko n'urwego rwa leta guhagarika ubukozi bw'ibibi bufatiye ku vya politike, gukura utunenge turi mu ibwirizwa shingiro no gukosora makosa yibonekeza mu masezerano y'Arusha. Abari mu biganiro bashikirije ko hohinyanyugwa ibwirizwa ryenga amashirahamwe adahanira inyungu za politiki kugira ngo akore ibiyaraba gusa, ibwirizwa ryenga amadini n'amashengero kugira ngo nayo nyene akore ibiyaraba gusa. Benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga bibiri.
Abajijwe gutomora ku bijanye n'iki cyumviro cya nyuma, Musenyeri Nzoyisaba yasiguye bikurikira.
Uko twumvise abanyagihugu bavuga, umukuru w'igihugu arangije ikiringo cy'imyaka itanu, bisobanurwa ko yosubira akagaruka mu biyamamaza bakugurura bijya byo kuvuga ngo manda zibiri, no kuvuga manda bica bisobanurwa ko ari imyaka 10 gusa agaca ataha. Ariko abarundi bavuga bati ahejeje imyaka itanu nagaruke mu bandi, nitwa muhamajwi tuyamuhe, nitwa yamwima atahe, yongera agaruke. Nico abarundi benshi bavuga.
Umugwi w'igihugu jejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi wemeza ko bumvirije wongera wakira ivyifuzo vy'imigwi itandukanye. Muri iyo harimo urwaruka, abanyamigambwe, abaserukiye amashirahamwe atandukanye, amadini n'amashengero. Ariko rero gushika ubu nta bitigiri nyezina ufise vy'abatanze ivyiyumviro.
Oya, n'ukuri aho ntitwakoze mu buryo scientifique, aho sino kubeshya, ariko turiko turaraba no vuga nti 90 nibice bikeya kwijana nivyo wanje mvuze guto nti 90 nibice bikeya kwijana ku Burundi yo vuga 95
umugwi w'igihugu jero gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi CNDY washinzwe haraheza amezi atandatu ugishirwaho wari ufise ikiringo cy'amezi atandatu nyene iteko ribugenga rivuga ko uwo mugwi ushobora kongerwa ikiringo bikenewe ivyo vyamaze gukorwa Musenyeri Justin Nzoyisabamenyesha ko umugwarongoye wongewe ikindi kiringo cy'amezi atandatu nyene muri ico kiringo uwo mugwi ukaba utegekanya kuja gutunganiza ibiganiro I Bruseli mu gihugu c'Ububirigi ni mu ntumbero y'ukumviriza abarundi bari hanze y'igihugu umukuru wa CND yemeza ko n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwo abari batunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza nabo nyene batazokumirwa muri ivyo biganiro umugwi w'igihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi ugizwe n'abantu 15 abakenyezi ni 5 abagabo 10 muri bo ava mu bwoko bw'abahutu ni 9 abatutsi 5 n'umutwakazi umwe Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukivuga kuri inkuru muganga Yohani Minani arongo y'urunani Senarede aramirira kure ico cifuzo avuga ko bari kugarukana intwaro ya cami mu Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
twebwe ntibiyutangaje kuko ugame na mbere uwo mugwi tuzobona Petro Nkunziza wenyene ico yawushiriyeho cari ico nyene kugira ngo bazohende abarundi n'amakungu ko barundi wonyene ari bo bamwisabiye ko yobandanya umwami na koloni niyapfa umuhungu wazo musubirire nabuze ko bazo musubirire
ariko
niko tumwe turabibona
ivyo nibintu byasabwe n'abarundi mu manama aba kumugaragara mu minani
muri Afrika yita Central Africa yebukasa yavuga ngo niwe bukasa wa mbere ampere yatanu ku umwami hanyuma yigira ampere nubundi niko tumwe turabibona ahubwo ntibyantangaje kandi n'abarundi batangaze na kamara maza twari twiteze ariko ntibizoshoboka
ariko ivyo nibishikirizwa n'abarundi bo mu ntara zitandukanye bo mu migambwe itandukanye
sivyo na gatoyi byarabonetse neza ko ibyo biganiro byateguwe hagendamwo abo batumiye abo bashaka benshi bagenda bababwiye ibyo bavuga n'ibyo bakora abandi nabo barabimijambo kugira ngo ntibagire icyo bavuga kuko ntibavuze abarundi benshi batagiye ntibavuze abarundi benshi babyanze bavuze ko ibyo bidashoboka ko badusubiye inyuma cyane nk'ibirenge iyo gihe iyo ngingo yo kwemerwa
ku ngingo ivuga ko nk'aba senateur cyane cyane bajya bakuru b'ibihugu babaye abasenateur badatowe n'abanyagihugu abanyagihugu basaba ko bovanwa mu namashiga amatekano n'amankingu z'amateka aho muhavuga kwiki
ibyo bintu babihinduye ibyo bari kosa na gatoyi none ntibyohinduka kuko iyo ngingo yagiyeho bisabwe n'abarundi nyine bamwe bavuga ngo niwe bihindura bavuga bati uwatwaye igihugu arakwiye guhabwa iteka igihe yo bakukurutse akazokwamafise iteka mu murundi kibanza iteka yuguma bandanya aronka iteka kibanza rero abantu biyumviriye abanyapolitike bose bagiye hamwe Arusha kwaruko aba umukenguza amateka ushika ubuzima bwiwe bwose
murazi mwamuzi abandi bakenguza amateka abasenateri mu bindi bihugu boba bari mu nama nkenguza amateka batatowe n'abanyagihugu
ahandi hariho aho babashira mu nama nkuru mpanuza murazi nko mu Faransa bari muri bari mu yindi nama babashiramo murazi n'ahandi hadiriho ari ntibavyita abasenateri mubwo bavyita ibindi
kimwe ku kindi kibazo nashaka ko muduha nk'umuntu umwe Dr Minani ni ikibazo cerekeye abanyagihugu basaba ko hoba ubungane hagati ya umukuru w'igihugu eka ubutungane eka hamwe n'inamashinga amateka izo nzego zose zikaba nk'izingana aho muhavuga kwiki
ibyo twamye tubisaba kuva kera twese ko ubutungane bworonka ikibanza gikwiriye ariko ubwo butungane mukoronka ikibanza gikwiriye ni ubutungane bukoreshwa n'umukuru w'igihugu bukoreshwa n'abari ku butegetsi bukaba ubutungane bwigenga koko twavuga tuti ubutungane koko bwigenga nabutse buronka ikibanza kimwe n'intwaro nshingamategeko n'intwaro nshingwabikorwa
Dr Jean Minani murongoye urunani Senarede murakoze cyane gose ku kanya mwaduhanye
namwe murakoze
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Rwanda, leta y'u Rwanda ivuga ko umwimbu w'amata akamwa wiyongereye inshuro zirenga 14 kuva mu mwaka w'2000 kugeza ubu. Leta ivuga ko ifatikanije n'ibihugu 12 vya Afrika vyagiye hamwe mu mugambi wo kongereza umwimbu w'amata bitekanya inama mu ntango z'ukwezi kw'icenda mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru twumvirize mu menshi makuru wacu Asumta Kaboyi.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko umukamo w'amata wiyongereye cyane mu myaka 16 ishize, aho mwaka w'2000 u Rwanda rwabonaga umukamo ungana na toni 50,000. Uwo muri uyu mwaka u Rwanda rugeze ku mukamo ungana na toni 710,000. Ibi bigendana n'uburyo umubare w'abanyarwanda banywa amata wiyongereye. Mu mwaka w'1998 umuntu umwe yanywaga litiro 6 buri mwaka, ni ukuvuga ko umuntu umwe yanywaga litiro imwe mu mezi abiri. Kugeza muri uyu mwaka umubare w'abanywa amata wariyongereye, kuko umuntu umwe asiga ye anywa litiro 59 mu mwaka. Iyi mibare yavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi RAB. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Bwana Kayisinga Jean Claude mu kiganiro ha itangazamakuru kuri wa gatatu yavuze ko nubwo ibipimo by'abanywa amata byiyongereye ariko bitaragera ku by'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi FAO uteganya.
Aho tugeze ubu ngubu umuntu umwe anywa litiro 59 ku mwaka, ariko ntaho turagera kuko ibyo dusabwa urebye ukurikije imibare ya FAO itanga, dusabwa yuko at least twagira twanywa litiro 120 umuntu umwe ku mwaka. Kugira ngo tubigere ibyo byose hari gahunda nyinshi twagiye dutangira nk'igihugu gukora, nk'igahunda ya Girinka, hari gahunda ya inkongoro y'amata ku mwana na gahunda yo kuvugurura icyororo.
Umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'aborozi b'inka mu Rwanda Bwana Nkumbuye Stanislas avuga zimwe mu ngamba zatangiye gufatwa n'irishyirahamwe ryabo kugira ngo bateze imbere aborozi.
Amworozi uzongera guha umuntu amata, amata yose azajya agezwa ku makusanyirizo, namara kugezwa aho ngaho umuguzi w'amata wemerewe kuyacuruza agomba kuba ari muri rihuriro ryacu, ntabwo uzahabwa uburenganzira bwo kugura amata utari muri rihuriro. Ibyo rero umuntu azajya baha kontra cyangwa asugirana amasezerano na ryakusanyirizo agomba kuba azwi after address, akagirana amasezerano koko agaragaza n'azashakirwa kugira ngo bya bibazo by'ubwambuzi byagiye bigaragara n'ibyongere kubaho.
Abashinzwe ubworozi mu Rwanda bavuga ko ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu 12 byihurije hamwe ngo biteze imbere umukamo w'amata. Ubushakashatsi bwerekanye ko umukamo w'amata wateje imbere aborozi ku kigero cya 80%. Gusa aborozi baciriritse baganye n'ijwi rya Amerika bo mu Rwanda bavuga ko kugeza ubu ibyo batanga ku nka ari byo byinshi bageranije n'ibyo bakura mu mata.
Ntabwo si no kwahira ugasashaka umushumba ukamuhemba, wabara ugasanga muri kwezi nta mukamo ntaki.
Litiro ngahe?
Igura 250. Ubwo rero urumva ko mu kwezi wakwinjiza 75,000 adahembye n'umushumba.
Inka baduha hari zikamwa amata make kandi umushumba urumva uramuhemba kandi ukanamugaburira. Wareba noneho ibyo umuha byo kurya n'icyo ugasanga ntabwo bihwanye n'ariya mata.
Amata yakubyarira yakugeza mbese ku bindi
nta kishobora kugezaho, kereka ufite inka za kijyambere zikamwa amata menshi, urumva nawe zikamwa make ni ukuyagurisha ujya mu bundi ahemu mushumba n'ubwatsi n'ubujya kwaye ubwatsi harimo igihombo. Icyambere wowe ntayunyoye, n'ufite umwana kugira ngo ayanywe ntibyoroshye, abakeneye amafaranga.
Tariki 31 z'ukwezi kwa munani kugeza kuri 2 z'ukwezi kwa 9 mu Rwanda hazabera inama yateguwe n'ihuriro nyafurika ry'aborozi b'inka n'abakora ibikorwa bifitanye isano n'amata bibumbiye mu ishyirahamwe ryiswe ESADA. U Rwanda ruzaboneraho umwanya wo kumurika umusaruro wabonetse muri gahunda zashyizweho zo koroza Abanyarwanda ndetse runigire ku bandi uko amata bayabyaza ibindi bintu binyuranye. Ibihugu byibumbiye mu muryango wa ESADA harimo u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique, bice ibirwa bya Maurice, Zimbabwe, Malawi, Afrika y'Epfo, Ethiopia, Madagascar ndetse n'igihugu cya Malawi. Ibihugu byashinze umuryango bihuje mu mwaka wa 2014, ikicaro cy'uyu muryango kikaba kiri I Nairobi muri Kenya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu naho dukurikirana ikiganiro cy'inkino twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro cy'inkino cyo muri kitondo turi kumwe n'umumenyesha makuru w'inkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi, Floribert Nikubitanga. Tukaba twashaka tuganire ku byerekeye umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya mu gihe saison nshasha y'amashampiyona yo ku rwego rwa mbere Iburaya yatanguye. Duhere mu gihugu cya Espagne, tuza gushimirika kuri Espagne na n'Ubwongereza. Club yawe ukunda ni iyihe muri Espagne?
Je muri Espagne nkunda umugwi wa FC Barcelona, kuva kera ni umugwi namye niyumva mwo gose.
Ubona bihagaze gute ndazi kwa kiri mu ntango inkino zikiri za mbere saison igitanguye?
Ego urazi ngene iganwa ryatanguye, nivyo rukino bakinye gwa mbere. Umugwi wa FC Barcelona ukaba warashoboye kuvyifatamo neza, ukaba warashoboye kuronka intsinzi y'ibitsindo bitandatu byose kuri bibiri vya Betis Sevilla. Mugerero umukeba wabo ariwo Real Madrid basa n'abantu basharikana gose. Ni ukuvuga rero ihiganwa ry'uno mwaka rirashobora kugira isura isa n'ayandi mahiganwa amaze igihe akurikirana ngaho muri Espagne.
Tuve muri Espagne tuze mu Bwongereza, niho abantu benshi amaso yabo ariko arakurikirana, aho abamenyereza bakomakomeye bazwi ku isi nka ba Guardiola, Mourinho, Conte, aho baguze abakinyi bakomakomeye ama club nka Manchester City, Manchester United, za Chelsea. Ubona bihagaze gute uravye nk'abafana ba Arsenal abo badashimishijwe no kubona Arsene Wenger atigeze agura abakinyi baboneka, kandi biboneka ko club ya Arsenal ikeneye nk'umusatirizi hamwe n'umunyi w'umudefenseur akina hagati muri defense. Ubibona gute?
Kiboneka n'umwaka nuko imigwi nka Manchester United na Manchester City cyo kimwe na Chelsea, iyo migwi iboneka ko ifise imforo ikomeye gose, iboneka ko bashizemo akariyo kenshi. Uravye nk'umugwi wa Manchester United warashoboye kugura umumenyereza Jose Mourinho, biraboneka yuko uwo mugwi wa Manchester United ufise iforo ikomeye. Kuvuga barashizemo uburyo bwose bushoboka, barashiramo ishaka ryose rishoboka kugira ngo barabe yuko uwo mugwi wa Manchester United ushobora gusubirana ikibanza cya mbere wahorana. Biraboneka yuko nko mu mugwi wa Manchester United, mu mugwi wa Manchester City wazanye uyu munya Espagne Pep Guardiola, akaba ariko arashiramo nawe nyene ingufu zikomeye cyane. Reka mbere no mu mugwi wa Chelsea mwakweze wari watsindiye, ariko uyu mutaliano Antonio Conte yagiye kumenyereza, biraboneka yuko nawe nyene yazanye inkombe zitari nke. Avuga ati umugwi uteza kuronka ikibanza cya mbere nkuko barobagiye ubikora. Iyo migwi uko ari itatu mvuze biraboneka ko ari migwi yiteguye rwose, emwe kuzoyirengana kizoba ari igikorwa kitoroshe. Umugwi wa Arsenal ufise amafaranga menshi kandi nabo nyene baraziyemera, ariko haize imyaka kuva uyu Arsene Wenger amenyereza uwo mugwi imyaka cumi n'indi, bamavuga bati mbega uyu mumenyereza ariko ikatagura abakinyi b'ibihangange, abakinyi bakomakomeye baze kuzamura umugwi ushobore kuronka n'igikombe Ligue des Champions canke ibindi. Ni ukuvuga ni umumenyereza muri kino gihe naho asa n'uwabaye ikina ni muri uyo mugwi, arashobora gutakaza ico kibanza kuko abakunzi bahora bamushigikiye nabone batamwe kuvuga amajambo bati bishoboka. Mugihe rero abandi bariko barazana abakinyi bakomakomeye, wewe umenga ntavya neza.
Murakoze. Yari umumenyeshamakuru w'inkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi, Floribert Nikubitanga. Turabashimiye kuri kiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.
Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yatumiye muganga Marie Aime Muhimpundu ajeje indwara zitandukira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Baganira ku bubi bw'itabi, yabanje kumubaza uko ikibazo cy'abanywi b'itabi cifashe ku isi.
Ikibazo cy'abanywi b'itabi cyahagurukije ibihugu byinshi. Ubu ngubu hano hateraniye inama ku bihugu bya Afurika gusa, ariko ni urugamba ibihugu byose byatangiye kugenda bashaka ingamba zo kureba ukuntu ikibazo cyagabanuka. Nk'uko wari ubajije rero ku byerekeye imibare, OMS mu kigereranyo cyayo yasohoye uyu mwaka bavuga ko abantu bagera kuri miliyoni esheshatu ku isi yose bicwa n'ingaruka z'uko banywa itabi mu buzima bwabo.
Mu Rwanda ho harabarwa nk'abantu bangana iki banywa itabi?
Mu Rwanda hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu, ibigamije cyane cyane kureba ku kibazo gihagaze n'ibindi bibazo byegerana nacyo bitera buri aburwayi butandura bacyongereye abanywa ibitabi begera ku kigeranyo cya 13.9%
ye muri abo se abagize nk'ibyago byo kuba bakwandura indwara zituruka ku itabi baba bangana iki niba Minisiteri y'Ubuzima yaba yarabashije gukusanya imibare
ubwo bushakashatsi bwo kureba neza kugira ngo tuvuge ngo umuntu wenda urwaye indwara y'umutima yitewe nuko yanyoye itabi ubwo ntabwo twese bukora ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko ubushakashatsi bwakozwe tugendeye ku bwakozwe ahandi hose mu bihugu byateye imbere n'ahandi hose babashije gukora ubushakashatsi yerekanye ko kunywa itabi byongera ibyago cyane ku muntu kuba yarwara izi ndwara zitandura cyane cyane indwara z'umutima na za kanseri nyinshi zitandukanye hazaho n'ibindi rero ko umuntu yahuma ku muntu yaba ingumba kuba nk'umugore utwite inda yavamo cyangwa bikagira ikindi kibazo byatera ku mwana ibyo bibazo byose rero no mu Rwanda turabigira abarwayi turabafite
Dr Marie Aime Muhimpundu mwarimu ukomojeho mu ndwara zituruka ku itabi muvuga nko gukuramo inda ese itabi rishobora kuba ryagira nk'ingaruka ku mwana uri mu nda igihe umugore arinwe yatwite cyangwa se ari jundetse mu kanwa nk'abamwe bajundika ibibabi
madamu batwite ikintu babuza kwirinda n'icyo kirimo kuba yanywa itabi niba ari nko gahongera guhagarika no kwirinda ahantu ashobora no guhumeka umwuka urimo itabi ni ukuvuga ngo rero byaragaragaye ko umwana ashobora kuvukana ikibazo ndetse na mama we hakaba hari ikindi kintu byamutera ibyo kuvuga rero ngo itabi ryo kujundika ubundi bareba nyine ikiri muri iryo tabi kuba ryaba ari ikibabi cyangwa ari rivuye mu ruganda byose biba birimo icyo nafite nyine itabi tobacco iyo urebye ubushakashatsi bwagiye bukorwa birerekana ko za kanseri nyinshi iyo bagiye gushyiraho ikintu kiba cyatuma ntiyabirwara itabi riza ku isonga nta kunywa agatabi gakeya bibaho kuvuga ngo akariko kose gashobora kugira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu
reka mbashimire rwose kuri ibi bisobanuro ku bijyanye n'ububi bw'itabi n'ingaruka rigira ku buzima bw'umuntu
Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko imbere yaho Rosine Munezero abanza tubwire incamake y'amakuru yadushikirije
Incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi leta ya Sudani y'umanuka yatangaje ko nubwo Riek Machar ari mu bitaro by'i Khartoum muri Sudani ahagwa ari indwara yo mu haha bitazokonona imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri Muri Zambia umugambwe uri ku butegetsi Front Patriotique watangaje ko Edgar Lungu yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze atazobonana na Hakainde Hichilema arongoye umugambwe utavuga rumwe na leta UPND Hichilema yari yasavye ko yobonana na Lungu kugira batorere hamwe umuti ibibazo byugarije igihugu harimo n'intureka ziri mu gihugu zadutse mu nyuma y'amatora Mu Butaliyani ubutegetsi bwatangaje ko abantu bashika ku 159 ari bamaze guhitanwa na Nyamugigima yabaye kuri uyu wa gatatu. Nyamugigima yari yateye aho mu gihugu cy'Ubutaliyano yatanguye mu masaha y'icenda n'igice z'ijoro kuri uyu wa gatatu ikaba yumvikanye mu gice kitari gito cy'akarere ka Umbria kari hagati ya Butaliyano no ku mugwa mukuru w'Ubutaliyano i Roma ku birometero 150.
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Aloyse Bigirimana
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.